Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Turi ku munsi wa kabiri igenekerezo rya ndwi munyonyo umwaka wa 2023. Ndabaramukije mwebwe mwese mwahisemo radio Inzamba agateka kawe, nongera ndabahikaze muri rya sango ry'amakuru mu Kirundi twabateguriye. Ayo twabatororokanije nayo aza kuba ahagaze ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Ibiziga birenga 15 by'abasirikare b'Abarundi nibyo byashikanywe kuri uyu wa mbere mu buruhukiro bwa gisirikare buri mu ikambi DCA Passive bita Guantanamo. Abasirikare bakaba baguye mu ntambara zabaye mu mpera indwi yeze mu ntara ya Kivu muri Kongo ihanira demokrasi hagati y'abasirikare b'u Burundi n'umuhari M23. Ingingo yarayifashwe na leta yo kugabanura ibiciro by'igitoro irashimwa n'abanyagihugu bo mu gisagara cha Bujumbura baganiriye na radio Inzamba agateka kawe. Ariko abanyagihugu barasaba leta gushiraho izindi ngingo merekeza zijanye no kugabanya ibiciro by'ibindi ibintu byangombwa na cyane cyane ibyo kwiyunguruza. Ishirahamwe Parseme ribona ko leta atagushaka na kumwe ifise bwo guhana abagibiturire n'abanyuruza amatungo ya leta, ari nacyo gituma ataboreka kwibaza ko indongozi rwewejuru zibifisemwo uruhara. Iryo shirahamwe Parseme rivuze rifatiye ku vyavuzwe n'igega mpuzamakungu FMI kw'igiturire ciraye mu Burundi gushika ku nzego zo hejuru. Amakuru twabateguriye saya gusa mukanya dushatuye jako idonido.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubahikaze mwebwe mwese mwahisemo radio Inzamba agateka kawe. Ibiziga by'abasirikare barenga 15 nibyo byashikanywe kuri uyu wa mbere mu ruhukiro bwa gisirikare buri mu ikambi DCA Passive bakunze kwita Guantanamo iri mu rukaramu mu micungararo ikibuga cy'indege cya Bujumbura. Abasirikare barenga 100 bo muri TAFOC y'umunani nabo biteguriye kuja gufasha abandi bari mu ntara ya Kivu ya ruguru ngo bamaze iminsi bataboneka ku kazi, ibyo benshi bavuga ko koba ari gutinya kuja muri izo ntambara zihuza umuhari M23 n'igisoda cy'u Burundi. Uwo muhari mu itangazo wasohoye kuri uyu wa mbere ukaba wagiriza igisirikare cy'u Burundi kuba kiri mu barenze ku masezerano yo guhagarika intambara mu gusubiza mu minwe ya FARDC n'abo bacuditse ibice bari basigiye n'umuhari M23. Ni nkuru tubaza mugenzi wacu Bonfisi Niyongere.
Inyuma y'ingwano zabaye hagati y'umuhari M23 n'igisirikare cy'u Burundi gifadikanije igisirikare cya Congo hamwe n'imigwi basanzwe bafadikanije. Abo basirikare b'u Burundi baba bambaye umwambaro wa Congo. Ibiziga byabo byatahukanywe kuri uyu wa mbere. Ibirenga 15 byarakiwe mu buruhukiro bwa gisirikare buri mu ikambi DCA Passive iri mu nkengera y'ikibuga cy'indege cya Bujumbura ahahoze inteko za ONU mu Burundi. Izo nazo akaba arizo zasize amakontenere akanyisha igisirikare cyifashisha mu kubika ibiziga by'abasirikare babasize ubuzima mu ntambara. Amakuru ava mu ntara ya Kivu yo mu buraruko akaba adahumuriza abasirikare bari mu Burundi bariko bategurwa kujayo. Ivyo akaba ari uko batarabwirwa cyane cyane ubutumwa bwa TAFOC bajamwo ingene bazohembwa canke abagize ikibazo ingene imiryango yabo izoshumbushwa canke ingene abakomeretse bazoronswa umukando. Kubera kandi amakuru ava ku rugamba amenyesha ko bitoroshe, hari n'abasirikare b'u Burundi bafashwe bamwe muri batayo y'umunani bariko bategurwa kuja gufasha muri Kivu ya ruguru, bakaba abarenga 100 bataboneka ku iperu rya gisirikare. Bamwe ngo bakitswe n'amagara, abandi bakavuga ko ababo bitavye Imana bagiye kubasha kubashingura no kugandara bamwe basirikare bakemeza ko ahubwo abo basirikare bo bari ko barakwepa kuja mu gihugu cha Kongo muri yongwano n'umuhari M23 umuhari M23 mu itangazo wasohoye kuri uyu wa mbere wagiriza igisirikare cyo Burundi kurenga ku masezerano mu gusubiza mu minwe y'igisirikare cha Kongo n'imihari bacuditse uturere bari basigiwe n'uwo muhari mu ntumbero yo gushira mu ngiro ibya byasabwe n'abakuru b'ibihugu b'akarere ka Afrika y'ubuseruko. Ibyo ngo bikaba byatumye bamwe mu banyagihugu baba muri ibyo bice bamwe bicwa abandi bagatoririrwa amazu. Uwo muhari ukavuga ko waciye ufata ingingo yo gutabara abanyagihugu no gusubiza inyuma ibitero ariko urakogwako mu gisirikare cyo Burundi akaba atacu barashikiza kuri izo ntambara cyangwa ngo bagire ico bavuga ku makuru ariko atangwa n'abasirikare.
Bonfis Niyongere arakenuye makuru y'ubugizi bwa nabi umugabo yarazwi ku izina rya Petero Nzeyimana w'imyaka 41 n'umwe ku musozi Kinga mu gisagara cha Kayanza yarishwe atemagujwe umupanga kuri uyu wa mbere inyuma ya saa sita ukekwa ko icyo cyaha akaba ari umugabo yitwa Nzeyimana Pierre yarahejeje guca ikiganza kubera yarahejeje gufatwa ariko amwiba ibigori mu murima wiwe. Abandi bagabo batandatu bakekwa gufatanya icyo cyaha bakaba bari mu minwe y'inyamera mabi ku mvo z'amatohoza. Ido Nido na Josephine Johnson Nkunzimana.
Inkuru zivaho ku musozi wa Kinga muri komine Kayanza zimenyesha ko hari nk'igihe cy'isaha 8 z'umutaga aho umugabo azwi ku izina rya Congera Bosco yafatwa na Nzeyimana Petero ariko amwiba ibigori mu murima wiwe uri mu mwonga wo muri ako karere. Niho uwo nyine umurima yatemesha umupanga uwo ariko ari ibigori ubwo nyine ikiganza cyose kicakira koroka mu nyuma. Nkuko izo nkuru zibandaya zibivuga niho abandi bagabo bagenzi b'uyu yarahageze gutemwa ukuboko batsabashwa baduka bafata umwe nyine umurima barabohera amaboko mu mugongo. Uwo mugabo yari yatemwe ukuboko acafata wa mupanga atemaguza mu mutwe umwe nyine umurima ataracika nubwo nyine abajeje intwaro bamaze kuhagera icyo kiziga cyaciye gitwagwa mu buruhukiro. Abagabo batandatu bikekwa ko boba bagizemo uruhara mu rupfu rw'uwo mugabo baca barafatwa bashyirwa mu nyungu y'igipolisi ku mvo z'amatohoza ariko umwe akaba yarashoboye kuyanyaga. Bikavuga ko vuba abo bagabo bashobora gushengezwa imbere y'ubutungane kugira bakubitwe n'aya mugahanga.
Inzamba amakuru twabateguriye tuyabandanize mu gisata cy'ubutunzi. Ingingo yafashwe kuri uyu wa mbere na leta ihugabanura ibiciro by'igitoro n'ingingo nziza ariko leta nyene ngo yari kwiye gushiraho izindi ngingo mperekeza zijanye no kugabanya ibiciro by'ibindi bintu byangombwa na cyane cyane ibiciro byo kwiyunguruza. Ibyo ni bimwe mu byiyumviro by'abanyagihugu baganiye na radio Inzamba agateka kawe kubijanye n'iyo ngingo. Abanyagihugu basaba leta gukora ibikenewe byose kugira ngo ikure mu nzira ikibazo cy'ibitoro cyabaye indanse mu Burundi. Dutega amatwi abanyagihugu baganiriye na radio Inzamba agateka kawe.
Ingingo zirishana tukinguruka ariko ishyirwa mu ngiro ryayo nibyo tukira ko amakenga kugeza hano mu Burundi amategeko iyo ashyizweho gukurikiza biragorana abahagirira ingorane nababa basanze nta burenganzira bafise bwo gufata ingingo cyane cyane abanyagihugu babasinye cyane cyane yuko bakorohereza yego ingingo tutiyumve ku binyamakuru maradiyo gusa abanyagihugu nabo bategeko yuko bashobore kuvuga bati turabona yuko ari kurete akurikize kuri bose. Ingingo nziza twebwe nk'abanyagihugu twayakiranye urebe ariko tukabona yuko harakwiza imiringo mperekeza aziyo ngingo ko rero igiciro cyagabanutse bari bakwiye kugabanura n'igiciro cy'ubwunguruzi sico gusa n'ibiciro by'ibintu byagenerwa le produit de première nécessité masoko ikagabanuka kugira ngo abanyagihugu yorohegwe kuko dutaretse bigoye cy'ubukene bibaye n'uko ku nzu ibiciro by'igitoro byagenda biraduga bikaba byadugijwe inshuro nyinshi mu kwezi kumwe ngo biduge inshuro bibiri tukishyiraho yuko bacaraba ikiro by'imiceri ibiharage n'ibindi byose banagabanuye igiciro kugira ngo bibe biyoroheye. makenga na ndisite andi nuko leta urundi imanuye ibiciro cya essence hamwe n'amazutu mu gihe kandi tubona atari ibiciro byinshi bihari mu gihugu ko rimwe na rimwe usanga byabuze ahantu rero turasaba leta urundi ko yorabira hafi by'ukuri ibijyanye n'ibicuruzwa ku itoro cyane n'ibicuruzwa by'itoro kuko ihungabanya ubuzima bw'igihugu rigahungabanya ubucuruzi bw'igihugu kandi rigahungabanya mbere n'imico n'imibanire y'igihugu kubera yuko bituma abantu bariya badashobora gukora ibikorwa batinze gukora.
Leta nta bushake na buke yerekana gukurikirana no guhana abagira iturire n'abanyuruza amatungo ya leta. Uko niko Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parseme abibona. Kubwiwe ngo nibisanzwe rero ko bica byibonekeza ko indongozi zo rwego rwo hejuru nazo nyene zifisemwo uruhara. Abivuze nyuma yaho umukuru w'igihugu aherutse kwidoga ko igacisi yose FMI cavuze ko igiturire ciraye mu gihugu kugeza no ku rwego rw'abarongoye igihugu. Faustin Ndikumana
ejo bundi umukuru w'igihugu yaravuze ati hari abantu bagenda i Dubai bagatwara amafaranga muri BRB amadovize bakayajyana hanyuma bagacabaza mu bakarutira ngo bakaza kuyadaraza ngaha kuri marché noir. Ariko icyo ni kintu cyoroshye gufata abo bantu. Iyo liste y'abahoze amadovize irahari. Ayo madovize bagiye hariho pevinge n'ubirabura agati mbega barinjije ibidandazwa. Declaration de mise en consommation zabo muri douane ziri hehe binjirije ko ibidandazwa. Zitahari abo bantu ubwo nyine buce basigura bagafatwa. Ukaraba mbere na procedure de sorting byagenze. Urumva rero ntawo kwirirwa araja kure yavuga ngo abo tuzofata ngo mu minsi barahari ubunyene n'ubunyene buvuga tuti bagire ankete bucafa n'abari barongoye banye inkuru y'igihugu ico gihe buca babibazwa ntibari ngaha ntibahari ingene byagiye biragera. Ikigira kabiri ni ibyiriheruka kuvugwa kuri uyu wahoze arongoye ibanye inkuru minsi ibyo bimeze gute biteza gufutuka birimwo bande byakozwe gute ubu igitugwa ibayemwe burihehe ndeko bidafangwa ngo ngwaza gufanwa kuri stade kandi hari kai heruka kuba tutazi nyene ibirimwo byose byagenze gute kuko ijya bayita ngo ngo ni parti visible de l'AFD gushora kubona barya mugabo hariho n'undi nabandi mu gwa bantu duhera uri kuri ya dossier tuyikorere ko ibe akarore ica gatatu uko kuntu ibanye muri igihugu guva mu kwa ko muri komiro by'umukuru w'igihugu cyabyerekana ko kumerwa mu biro by'umukuru w'igihugu niho bayitegeka. Urumva ibizoba bibi byose muri banki centrale bica byagirizwa ibiro by'umukuru kuko niyi kukitovayo ikintu cyo gatunganywa n'aba cyo barati ministere do tite oro banki muzo mu kuri ubiro by'umukuru w'igihugu byaramaze gufata iyo bere bucumengo nibyo biri ku bintu byo biri ku birayitegeka tubaza ku bintu byo fatwa ingingo zo fatwa zihuti bazobize. Ubwa mbere nuko abakiriya bose bakwiza tunga bose basubira ku rugero rumwe bakajya mu mabanki komersiyali bagakora n'amabanki asanzwe bakaronka amadovize beri bikagira reglement nation y'ibidandazwa bishobora kwinjira prioritaire n'ingene biriwa amavuye ashobora kuba de priorite niko na kera niko byari bimeze hamwe bakaronda ico bita iyi ni mezo do surveillance yo hanze ivira araba ku bidandazwa byabayambarke byinjiye ku biciro bizwi ataraba furiseri tabaho ibintu byinshi ayo mamezo araba hanyuma ibidanazo byinshi twatuze kamuhera atari karagenda kubusa hama ibanki nk'uyu nabo bakayikontrola bakagira audite kuva muri iyo minsi heze ingana amafaranga agaciro yagiye aratunganywa.
Barakwiye kuza abahinga bigenga bagira amasuzuma y'ingene ubutunzi bukoreshwa mu gihugu ibyo bita audite mu rurimi rw'Igifaransa bivanye n'ingene amafaranga yatanzwe akongera gakoreshwa bishikizwa na Gabriel Rufyiri arongoye ishyirahamwe rigwanya ibiturire Oricom. Hari kuri uyu wa kabiri mu kiganiro ku bijyanye n'ibyegeranyo bitandukanye ku bijyanye n'ubutunzi byashyizwe ahabona n'amashyirahamwe mpuzamakungu Gabriel Rufyiri arongoye ishyirahamwe Oricom.
Audite igirwa bivanye n'ingene wateguye bije, ingene wateguye amafaranga, ingene uri kuyashyize mu ngiro n'ukungene uri ko urarondera gushyikira icyo gitariki. Ibyo rero nabyo nabi n'ubushake nabibabwiye ko bifite n'ibibazo byinshi cyane, ni ngombwa ko bisaba yuko tuumuni uzana wa hinga jaro nisileza yuko raumbele ita ajamu na kukareza zengiranya ama miliani ama jalani mwono ni mwono naani tuumuni uze uumuni tukibu mamilia kita renga mwono yama yama uzeni ichoniki nisileka na yuko uyeno nila yache arabishi lako kandi mu myaka ibiri yarahejeje iki ugiye kuri kibazo yarabashije ati amafaranga ntahabwa aba ntatango urugero rumwe ibyo rukuri ntibiboneka cyane nanone mbura mu bisanzwe ubu ngubu nicyo nushaka kuvuga hari ikintu bita bijegurutegeke cyangwa urutegegeke bijegurutegeke ni ukuvuga ufata amafaranga agenda muri rya turishe ku munsi umunsi icyo bita bije do kumva uvuze cyangwa bije do kumusenema ukiringa kandi no mu rugo rwawe uri bumeze uzi yuko ufite amanyama ugasa wirirwa mu kabari wirirwa mu byayi none wumva udashobora kutemezera ntibikunda.
Gabriel Rufyiri arongoye ishyirahamwe Oricom rigwanya igiturire niseza kugwa ry'amatungo ya leta ni kuri iyo nkuru ivugwa mu gisata cy'ubutunzi n'intwari bereye duciye dusozera ko amakuru twari twabateguriye kuri uno wa kabiri. Reka nshimire mwebwe mwese mwari mudutaza amatwi nshimire na bagenzi banje bamfashije kuyatororokanya Jean Marie Ndabashinze na Rikonde abashikiriza ndabifurije kuraranirwa aho muri hose na ubutaha.